Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwiriwe neza ncuti namwe bakunzi bakadwe nzamba gateka kawe niteka kandi ni numunezero gusubira guhura namwe muri no makuru yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 uruhuma umwaka wa 2023 naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugwa sentare ugwanya ibiturire waragendeye komine Nyanzalake mu ntumbero yo gukomeza amatohoza yikoreshwa ry'amafaranga iyo komine nyuma yuko atanduze ibiri zari ziheze hari iyindi migwi yari yarungitswe muri icyo gikorwa nyine ibiteye amakenga abanyagihugu mu bumanuko bw'igihugu muri komine Nyanzalake. Baratewe umutima uhagaze neye kugwa rya Diane arongo ishyirahamwe rijere kugurisha amatike y'indege abona abantu bagera ku 200 batigeze basubizwa amafaranga yabo inyuma yuko bari bankiye gufata urugendo ruja mu gihugu cya Serbia hari mu mwaka uheze. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Martino Nindereze yemeje ko umutekano wifashe neza mu gihugu cyose ni nyuma yaho hari itangazo ryasohoye n'ubuserukizi bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu risaba abanyagihugu bava muri gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutagendera mu bibanza bimwe bimwe. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ivyo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano akaba yemeje ko ari bihuha mu kanya inkuru imwimwe ukwayo kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndatuye kubaha mwiriwe hano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Umutekano ngo wifashe neza mu gihugu cyose bishyikizwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano hamwe n'iterambere rusange Martino Nintetse ahavuga ku itangazo ryasohowe n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi busaba abanyagihugu babo baba mu Burundi kudaca mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zimwe zimwe kubera umutekano muke ushobora guhungabana ngo ari bihuha. Avuga ko iryo tangazo atani iryo yigeze abona ahubwo ko ari abantu bashaka kwerekana ishusho mbi y'u Burundi. Ibyo akaba yabishikije mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku bijyanye n'ingene umutekano wifashe mu gihugu tumutege yompi.
Iryo tangazo muvugaje ntaryo nabonye nk'umushikiranganji nabonye ibihuha bica kuri WhatsApp abantu amambasade arafise kumwe na kurana na Leta ariko ikintu kibateye amakenga bandika icyo bita note verbal bakayirungika mu bushikiranganji tukayikorerako. Kugeza uno munsi iyo note verbal ntayo ndabona. Urumva rero icyo nicyo gituma avuga ati nabonye ibihuha kuri WhatsApp abarundi nka bose nkaba mbona ariko bakoresha WhatsApp so ibitangazo bwira ndabahumuritse ndabwira yuko nta ngorane n'imwe iri mu Burundi amahoro n'umutekano turabihagarariye na cyane cyane ko n'abenegihugu nyine barabihagarariye amahoro n'umutekano. Yariko ndababwira ko nta minsi iheze abashikiranganji bose baciye mu ntara zose izo ntara zose rujya rukurukuru rwavuze nta n'imwe abashikiranganji bataciye wo kwivuna abansi ubutungane w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano eka n'abandi bashikiranganji bose barahaciye no ngaha mu gisagara mwarabyiboneye ufite amaso yerekwa bike abenegihugu bafite amakenga y'umutekano barayavuga nta na kimwe batubwiye. Ubwo twe twibaza hariho izindi nyungu ziri inyuma cyane cyane murazi ko iminsi mikuru twayikoze neza yo guheraheza umwaka nta n'urusoro rwavutse sinzi ko mwakurikiye mu karara. Imigwi y'abicanyi yari yigeze akagarama Uganda yose yarasambuwe guhera yari yatangiye gukora mu mwaka w'2016 kandi barafite n'uburyo bwinshi yose yarasambuwe bose amadosiye yabo mu butungane ariko arakorwa. Twe twibaza ko ibyo bihuha ibyo gushaka guca intege abenegihugu mugabenegihugu nabo ntibahenduwe.
Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu aremera kandi ko hari abantu bane bakoresheje hamwe ridaharanira ivyicaro vya politike bafashwe muri ino ndwi ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Avuga ko abo bantu bariko bakorwako amatohoza kuko bakorana na mu mashirahamwe atemewe mu Burundi. Ikindi ngo nuko Leta itabona neza amafaranga bakoresha iyava kwari nashobora kuba akoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba mu gihugu tumutege yompi.
Sigihuha sigihuha ari abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri iyi ndwi bari bagiye mu nama I Kampala mu Buganda nivyo nyine babwira bene gihugu baravuga bakorana nishira hamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bamwe bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashira hamwe mwe bita societe civile amwe yemewe naye ndatemewe bagakoresha amafaranga tutazi kungene aza twe tumaze ko nk'amezi atatu tuyidoriye bukebuke burya rero hagiye twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitabike turamaze kubimenya mugabo mumenye ko igihugu kirararirwa igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorism byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwabyo
turabandanya n'amakuru twabateguriye mu matohoza ishyirahamwe Fokode riheruka gukora ryatanze igandagurwa rya Ferdinand Nyandwi batazira kamba y'ingwe mu ntara ya Kirundo ryakozwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD igipolisi hamwe n'iperereza rya gisirikare ibyo ngo biri mu rutonde rw'abandi bantu bishwe abandi babugwa irengera bakoreshejwe iperereza rya gisirikare n'inzego z'umugambwe bikaba mu cegeranyo casohowe kuri uyu wa kane n'ishyirahamwe Fokode Patrick Nazwe akavuga ko ubwicanyi bwakorewe Ferdinand Kambayingwe ari ubwicanyi ndengera butungana ibyo bita mu Gifaransa exécution extrajudiciaire tumwumvirize
haraciye amezi abiri n'inusu abarundi bumvise igandagurwa ry'umunyagihugu wo mu Kirundo yitwa Ferdinand Nyandwi batazira Kambayingwe uyo akaba yatawe mu mutego n'umukenyezi yitwa ko ari umugenzi ariko yakorana n'inzego z'umugambwe CNDD-FDD bamuhenda ngo abazanire umufuko w'amakara maze ageze mu kibanza bavuganye ko bahuriramwo asanga ategerewe n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Kirundo Abera Hishakiye asanzwe avuga mu mabi atari make umukuru w'umugambwe muri iyo ntara be n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kirundo abayo nibo bamufashe bamutwara hirya gato barahondagura gushika Ferdinand Nyandwi arahasiga ubuzima mu nyuma baza kwadukana yandi makuru avuga ngo babari bamusanganyije inkoho banyegeje mu makara mbega none ko amakara yari ayazaniye uwari kumwe nabo bantu nyene iyo nkoho yari kucyayishirahe muri ico gihe byumvikana ko nimba hariho inkoho mu mufuko w'amakara kabamuhaye uwo mufuko ariwo bari bayinye kejemo kugira ngo baronke aba mukura ngo bamwice ico abarundi batamenye muri ibi bintu nuko iyitwa rya Ferdinand Kambayingwe riri mu murongo muremure w'abandi bantu benshi bakorana nawe nabo bari basangiye ibyumviro bari bamaze igihe baza baranyuruzwa bakabugwa irengero ryabo akarero kabo bantu twatanze muri raporo twasohoye uno munsi ni nk'inyuruzwa rya pasitori Dominico Nduwimana yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi afatwa n'iperereza muri Nyakanga 2021 inyuma yiwe haciye hafatwa undi mugenzi wiwe bakorana nawe afatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza akaba ari uwitwa Eric Ntunzwe n'Imana yari umukuru w'urwaruka bw'umugambwe CNL muri komine Gatara haciye ukwezi kumwe bakaba mu kwezi kw'icumi muri 2021 haciye hafatwa abandi bagabo bane bari basanzwe bakorana na Bakambayingwe abo nabo n'uwitwa Gaspari Havyarimana yafatiwe hafi ya Kopeke ya Kayanza n'abandi bagabo batatu bari baherutse gusohoka amabohero atandukanye abo nabo barimwo Revis Ndayisaba ava muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega harimwo Thierry Ndiho kubwayo ava muri komine Musongati mu ntara ya Rutana be na Desire Maniragaba ava muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi muti none bano bantu bose bari bahuriye kuki mu matohoza twakoze twasanze bose ari abanywanyi b'umugambwe CNL ariko kandi dusanga hariho ikindi gikorwa cya politike bari basangiye aho bariko barashinga umuhari wabo wa politike bakoranye n'indongozi yabo umuntu twasanze aba mu gihugu cy'Ububiligi
Patrick Nazwe arongera kandi akavuga ko babazwa nuko abagirizwa ubwo bwicanyi ahagukurikiranwa ahubwo baca bashimigwa
Raporo twasohoye uno munsi irerekana ingene amari menshi muri aya tuvuze yakozwe n'iperereza ry'igisirikare rifatanije n'umugambwe CNDD-FDD kuvaho Reverian Ndikuriyo atanguye kurongora uwo mugambwe. Nk'akarero kerekana uko gufatana kw'iperereza n'umugambwe ni ingene nk'ifatwa rya Eric Ntunzwe n'Imana mu Kayanza yahagaritswe n'abapolisi bacungera ikimodoka cyo kuzimya umuriro kijya bita kizimyamwoto mu Kayanza bakacyamuhereza umukuru umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara Ferdinand Habimana. Uyu nawe amucisha ku ngoro y'umugambwe abona kumanuka n'i Bujumbura aho amatohoza yacu yerekana ko yaciye amushyira iperereza ry'igisirikare. Akandi karorero umuntu yogaruka ko nibi byabaye mu Kirundo aho umuntu azira abandi batwawe n'iperereza ry'igisirikare nawe yahavuye atega umutego n'abarongoye umugambwe mu ntara ya Kirundo. Raporo twasohoye kandi yashimitse kwerekana ingene kuva President Ndayishimiye yafashe ubutegetsi habandanya ibi bintu bikomeye byo kunyuruza abantu bakabugurengero n'ibi byo kubagandagura kandi ababikora ntibigere bahanwa. Uko kudahana twagushimitse ko tukerekana nk'akarorero k'ibyabaye kuri Ferdinand Nyandwi batagira kamba yingwe aho umukenyezi wiwe yabishikirije umushikiranganji wa mbere Gervaise Ndirakobuca abivuga icyese abantu bose bumva ariko Ndirakobuca mu kumwishyura ntiyigera acishamo ikintu cy'amatohoza canke ibijyanye n'ubutungane nyabona amubwira ko ari kujya kwabura matari akaba ari wa sigurira ivyabaye kandi kupico giye gushika ubu abishe kamba yingwe ntibarahanwa. Akandi karoro kanyuma twatanze ni ingene nkabo bakoze mu iperereza ry'igisirikare bagiye banyuruza abantu muri 2021 bose baciye bahabwa amabanga ahambaye abandi nabo bacarungikwa muri Somalia mu bikorwa by'ugarukana amahoro ibiboneka nko kubashimira ku mabi bari bakoze muri 2021.
Pacifique natwe akaba arongoye ishyirahamwe Focode tumira mate dufite tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
uko nari nayo yabwiye mu ntango zano makuru imyidogo ni yose mu bantu barenga 200 inyuma y'irekugwa ryo kuri uyu wa gatatu n'uwitwa Diane arongoye ishyirahamwe rero kugurisha amatike y'indege habona abarundi bagiriza umupasori kwanga kubasubiza amafaranga bari batanze inyuma yo kwankirwa gufata indege y'urugendo ruja mu gihugu ca Serbia mu mwaka uheze basaba umukuru w'igihugu kubafasha kugaruza utwabo kuko bari mu bukene bwinshi. Inkuru tuyibaze Janvier Habarugira.
Abarundi bavuga ko umwe wese yatanze amafaranga ashika imiliyoni 2 n'amafaranga 500,000 by'amarundi muri agence Nzo Travel kugira ngo baje mu gihugu cha Serbia mu mwaka uheze. Umwe mu barundi barenga 200 bayatanze avuga ko batagazwa n'irekugwa rya Tabita Diane arongoye iryo shirahamwe ryabaye kuri uyu wa gatatu mu gihe atari bwabasubize amafaranga yabo. Abarundi bagiriza uwitwa Etienne umushikiriza manza mu Republika muri komine Mukaza kuba yarekuye Tabita Diane abanje kumufumbatisha igiturire bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhana uyo mushikiriza manza no gukurikirana uwabivye utwabo.
Mukuru w'igihugu Sebarundi nuko wamurekuye nawe yofatwa kuko tubiza amakuru yuko bagomba kumutorokesha igihugu. Rero saba Sebarundi tumusaba yuko twama natogera haja ahubwo yokwisha amafaranga yacu mu miryango bose dukenye basakambye Sebarundi adufashe.
Twamesha ko iyo agence Nzo Travel ikorera mu nyubako y'ihoteli Susedinili Bujumbura ifitiye abo barundi amafaranga arenga muri ya radio marundi yanse kubasubiza. Kuri iyo myidogo radio Inzamba gato yakawe twarondeye kuri telefone Tabita Diane yagirizwa ariko telefone yiwe irazimije. Umuvugizi nawe w'ubushikiranganji bw'ubutungane yapitavye kuri telefone yiwe kugira ngo agire ico avuze kuri iyo dosiye.
Janvier Habarugira arakenuye hari umugwi ujere utohoza kubushurashuze bwagirizwa ko bukorerwa abanyeshure bugakorwa na Padiri Laurent Ntakirutimana arongoye ishure Lycée Christe Roi ryo mu gisagara ca Gitega. Uwo mugwi warungitswe n'ubushikiranganji bw'indero bwatanguye igikorwa kuva kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 kuruno kwezi ariko ababyeyi babana bakagumana amakenga kwa matohoza tatro azo habashika ko kubera ko imigenderanire urongo iryo shure afitaniye n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na cyane cyane urongoye igisata c'indero mu ntara ya Gitega reka inkuru tuyibaze Petero Gahungu
umugwi w'ibyo ntumwa z'ubushikiranganje bw'indero warungitswe gukora amatohoza ku mabi yo gushurashuza abana b'abanyeshure byagirizwa urongoye ishure Christ Roi ryo mu gisagara cya Gitega watanguye igikorwa ku wa gatanu heze mu gihe mu mpera z'ukwezi kwa mbere guheze ariho hatangura gushyirwa ahabona ayo mabi yagirizwa umuyobozi bamwe mu bamwagiriza harimo umunyamabanga w'iryo shure ari nawe yashyize ahabona ayo mabi yagirizwa umuyobozi asanzwe ari n'umupadiri ntivyatevye uwo munyamabanga asanzwe ari n'umukenyezi yaciye afatwa arapfungwa afungirwa mu gasho k'iperereza ngaho Igitega amakuru yo kwizera ava ngaho Igitega amenyesha ko muri kino gihe uwo mukenyezi amaze gushikanwa mu ibohero rikuru rya Gitega ariko rero icizere si kinini mu bavyeyi b'abana kuko bafatiye kukungene uwo munyamabanga yaciye afatwa arapfungwa atamatohoza abaye ikindi gituma bata icizere ngo n'ubucuti uwo mupadiri afitaniye n'ibihangange mu mugambi CNDD-FDD hamwe n'uburongoye indero mu ntara ya Gitega basaba uwo mugwi gukora ataho wegamiye ku neza y'indero y'ibibondo
Petero Gahungu arakenuye amatohoza y'urutavana ko abandanya muri komine Nyanza Lake kubijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ya komine inyuma y'imigwi ibiri yaje mu ndwi heze kuri uyu wa gatatu haje abo muri sentare igwanya ibiturire abanyagihugu basaba ko hoja harashigwa ahabona ibyatohojwe n'iyo migwi igumi cyane cyane ko kugira ngo ukuri kumenyekane sivyoga Josephine Jones Nkunzima
umugwi ugira kane w'amatohoza warayugendeye kandi komine Nyanza Lake uwo nawe nuwazananye ibujumbura muri sentare igwanya ibiturire abagize umugwi w'iyo sentare ngo bakaba babajije abantu batari bake harimo Barigorete Irankunda arongoye komine ngo bakaba nk'uko iyindi migwi yabikoze babajije abahamagawe ku bijyanye n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya komine mu ndwi heze hari haje abaserukiye ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'uwundi wobo wavuye mu biro by'umukuru w'igihugu imbere naho hakaba hari hatanguye amatohoza ya parike ikukira senare isubiramo imanza ya Makamba iyo migwi yose ngo ikaba atanumwe urashira abona ibyo watohoje amakuru ava muri bamwe mu bajeje intwaro aho muri komune ya Nyanza Lake avuga ko bamwe mu babajijwe batewe ubwoba na bamwe mu bategetsi kandi ko babonye bahamagagwa n'iyo migwi bagasigura ibyo babajijwe gusa ayo makuru akemeza kandi ko mbere nyuma y'imigwi ibiri yo mu ndweze umuhanuzi wa komine ajejwe iby'iterambere Nesesi Yawezi yavuye akura ameza ahungira mu gihugu cya Tanzania kugutinya ko yohava hagarikwa aravye ivyo yabajijwe n'iyo migwi abanyagihugu bo bagasaba ko iyo migwi igume cyane cyane ko yosohora ivyegeranyo kugira ukuri kumenyekane ku matungo ya komine yateye zuguru zuguru nyinshi hagati y'abagize inama amahanuzwa jambo ya komine hamwe n'abayirongoye tubamenyeshe ko ivyo biriko biba inyuma yaho inama amanuzwa jambo ya komine Nyanza Lake ifatiye ingingo yo kubogoza abagize ibiro byayo ingingo bafashe ikaba itigize ija mu ngiro kubera inyinyurana hagati y'abategetsi bamwe bakemeza ko hari abatumva ko abarongoye iyo nama bobogozwa kubera inyungu bahurira ko mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye mu gusozera ano makuru tubabwire ino nkuru ijanye n'ikibazo cy'igitoro kugira ububiko bw'igitoro ku rwego rw'igihugu kuva mu kwezi kuza ni byiza ariko rero inyishu ku ibura ry'igitoro ryamagibonekeza mu Burundi umuti wajyo urahandi Gabriel Rufiri arongo ishamwe Orcom avuga ko leta yategezwa nyabona gukora ibishoboka kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke kwiye hanyuma isoko ry'igitoro naryo ryugururirwe ababyifuza bose gushiramwo imitahe Gabriel Rufiri
inzira ya mbere ikomeye cyane gusumba izindi nzira ni umuti ujanye no kuboneka ko amafaranga y'agaciro abonetse bizoca bifasha cyane ko ibintu bikenerwa byose biva mu makungu bishobora kuboneka ikigira kabiri gikenewe nuko hagomba kuboneka amashyirahamwe cyangwa amasosiyete abidandaza biciye mu muco ukuvuga yuko abantu bagomba kubidandaza bose leta igomba gushiraho ibyangombwa byo no kwitare critère objectif byo tuma bashobora gucuruza ibitoro atangwa nimwe hari icya gatatu gikenewe ko murazi ko Burundi butimbura igitoro kandi budafise n'uburyo bukwe bwoshaka kumabahari twebwe rero twibaza yuko igace kenega bizoza ari ngombwa hamwe rero kigace kenega bizoza cobaho byofasha cyane mu gihugu nk'u Burundi kandi twamatuko turasemera twamatuko turabisaba leta niko ribishoboka byose mugabo mwakino gihe biragoye gose ko kijaho kuko murabona yuko tudashobora kuronka ibitoro kuvuga rero ko mu kwezi wa gatatu kizobaho jewe mbona umengo ibyo bintu biragoye kwemera nta muntu yo byemera na gatoya ubu uyi gisagara gisa n'icabaye paralize kubera imodoka ntonto zidashobora kuronka essence imodoka ziko zirakora zonyene ni imodoka za mazutu ibyo rero twebwe tubona yuko hakwiye gukora ikintu bikambaye cyane 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 bashira abahinga bo kwiga bagagira integuro ikwiye yizwe n'abahinga y'umwe n'ibyo bintu byogenda
Kamurero fira bivuze nyuma yaho umuyobozi mukuru wa Jirideza amenyesheje ko mu ntango z'indwi yuko kuva mu kwezi kwa Ntwarante hagiye kuboneka ububiko bw'igitero ku rwego rw'igihugu gishobora kumara amezi arenga atandatu kiriko kirakoreshwa kandi kidakenye mu gihugu nonga nyene duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza Chimire nabayarondeye bose bakayigiranya nkuko muyumvise bonfis niyongere nariko ndayabashikiza nkabanda bifuriza kugira ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu muri aha jyana